Sindika zibiriza baganga na baforomasi na pa Sindika Nationale du Personnel Paramedical et des Soignants na Sanitaires Sindika de Travailleurs de la Santé ziridogira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kwa gateka k'abakozi bazihurikiyemo katubahirijwe mari bukuru atwara Sindika Sanitaires avuga ko mu ngorane bahura nazo harimwo ugufata nabi abakozi no kubahindurira aho bakorera batagishijwe inama ayo masindika yabitangarije mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa Mungu Ibujumbura.
Hari bibazo bijanye n'umutekano w'abakozi hukazi. Hari hindagurwa ry'akazi cy'agasakisaki ritisunga amateka n'amategeko. Ryatumbera hanini abaserukira abandi mu masendika kubera ko bariko barashyira habona ibikorwa by'isesagurwa ry'ubutunzi cyangwa by'intwari itabereye. Hari itunganywa bushasha rya kabiri mu kugabanya aho baba ari benshi. Je twise le diploma cyabaye badashizemmo abaserukira abakozi mu mugwi wabikoze nk'uko byagenze ubwa mbere mu 2011. Hari kutubahiriza ingingo ziringaniza iryo tunganywa rishasha ry'abakozi ihagarikwa ry'abaserukira abakozi mu mugwi watanga akazi mu bushikiranganje wari washizweho mu 2012. Icyo gihe byakogwa mu mugaragaro kandi nta n'imyidogo myinshi yahabaye aho muri 2012 kuko twarimwo ukudasubizwa mu kazi watsinze urubanza washinze mu butungane kugira urenganurwe.
Ayo masendika yemeza kuhabuza ibiganiro hagati y'umukoresha n'abakozi arico gituma zahisemwo kwitura inzego zo hejuru y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Urwego rw'umushikiranganje wa mbere bituye bizeye ko ruzobumviriza rugatorera umuti ibibazo byabo baforoma.
Turashimikira cyane cyane kongana ijanye no kubura ibiganiro mu kazi kuko nicyo kiri ku isonga ry'ibindi. Turafite ibyemezo kuri iyo ngorane dufatiye ku makete menshi twanditse. Dusaba imibonano kugira ngo tuyage kubihanda abakozi twatewe iteka ryo guserukira muri iki kiringo ntiyigera twishura canke ngo aduhamagare. Burya ibiganiro iyo bibandanya neza ntitwari gushika aha byageze. Iyo rero bidashobotse amategeko mu bijyanye n'ibiganiro mu kazi urafise uburenganzira bwo kwitura inzego zo hejuru yaho wituye batashatse kukumviriza.
Ayo masendika y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ntiyavuze ko ategekanya guhamagarira abakozi guhagarika akazi kugira ngo bimwe mu byo basaba bitoregwe umuti. Icyo bikoze abarongoye ayo masendika bamenyesha ko n'izo ngingo zishobora gufatwa.
Ntawe twimirwa ku neza y'abakozi tuba duserukira. Abajejwe ubushikiranganje nibabyumve bahaguruke. Imiryango yugawe yugurugwe kuko twituye abo hejuru kuko abacu baduhebye. Nizindi nzego bikenewe twozitura.
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buremeza ko amakete ayo masendika yanditse yerekana kababaro afise bwayabonye. Dr. Jean Bosco Girukwishaka umuvugizi w'ubwo bushikiranganje yabwiye Ijwi rya Amerika ko azogira ico avuze kuri iyo myidogo y'abakozi kuri uyu wa mbere. Yavuze ko bazobanza kumviriza neza ibyo abaserukira ayo masendika bashikirije mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa Mungu. Ibiro by'umushikiranganje wa mbere vyituwe naco birashima gushikiriza. Ico bikoze ni kibazo cakunze kuvugwa kuva kera rimwe na rimwe mbere bikavamwo na za yegeregere nyinshi. Uruna n'impuzo amasendika mu Burundi COSIBU Confederation des Syndicats du Burundi rwaciye rwihutira gusaba umubonano umukuru w'igihugu kugira ngo bimwe muri ivyo bibazo bihanze abakozi bigane nigwe amazi atararinga inkombe. Ikete risaba uwo mubonano Ijwi rya Amerika rifitiye ikopi ryatewe ko umukono n'uburongoye runani COSIBU Celestin Savyimana. Amasendika SINAPA na SANITES arimo abaganga n'abaforoma benshi mu Burundi asanzwe ahurikiye muri urwo runani mpuzamasendika. Pierre Clavenyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.